VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza inshuti, muduteze amatwi ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri isaha kuri mikro. Muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo
na Hozini Munezero.
Tubahaye ikaze mu biganiro byacu kuri radio mukurikirana FM 88 bica bitatu no kuri FM 104 bica bitatu Kigali mu Rwanda, Burundi mukumvira kuri FM 94 bica 9 no kuri FM 95 bica 2.
Tuza corona umurava kugira ngo dufashe abantu bose bakeneye ubufasha. Tuzirengagiza ibintu byose byatuma tudakora akazi neza, kandi mu gitondo tuzaba turi ku kazi.
Uwo ni umwe mu Banyamerika bo mu ishyirahamwe Peace Corps bajejwe gufasha mu bikorwa mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda. Perezida Obama n'umushikiranganji wa mbere wa Singapore basubiye kwiyemeza ku byerekeye ukurenganisha amasezerano adahuriweko na bose yerekeye uruja n'uruza mu by'ubudandaji muri Pacifique.
Igikorwa kugaragaza guhirika ubutegetsi mu gihugu cya Turukiya cyatumye Turukiya ihomba amadolari ku miliyoni agera ku miliyoni 100 mu kwezi guheze.
Ubufaransa bwashingwe mu padiri w'imyaka 85 yishwe n'intagondwa zibiri z'abayisilamu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi isaha. Nyamara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'umushikiranganji wa mbere wa Singapore basubiye kwiyemeza ku byerekeye ukurenganisha amasezerano adahuriweko na bose yerekeye urujuja n'uruza atantambamye mu by'ubudandaji mu karere ka Pacific. Perezida Obama n'umushikiranganji wa mbere Lee baganiye ibyerekeye ayo masezerano ahuza ibihugu 12 muri iki gihe. Yahagaye mu nama nshingamateka ya Amerika, Perezida Obama avuga ko badashobora guheba ubudandaji hagati y'ibihugu byo ku isi aho ubutunzi ari magiriranire. Avuga ko ubwo budandaji ataho buzoja. Amenyesha ko badashobora guheba ubwo budandaji kubera ubutunzi ku isi ari magiriranire. Perezida Obama avuga ko ivyo vyogeramira abakozi, avuga ko inyishu ari ukubona ko ubwo budandaji bukoreye bose, ngo nicyo gituma basubiye kwiyemeza ku byerekeye amasezerano y'uruja n'uruza atantambamye hagati y'ibihugu byo mu karere ka Pacific. Amenyesha ko ashigikiye yivuye inyuma ayo masezerano. Ku munsi wa mbere Perezida Obama yatangaje ko yizeye ko inama nshingamateka izoruhira kuyemeza naho abakandida bahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mpera z'uyu mwaka, umudemokrate Hillary Clinton n'umurepublika Donald Trump badashigikiye ayo masezerano.
Igikorwa cyo guhirika ubutegetsi mu gihugu cya Turukiya cyatumye Turukiya ihomba amadolari agera ku miliyoni 100 mu kwezi guheze. Ivyo byatangajwe na Bülent Tufensky, umushikiranganji w'igihugu cya Turukiya ajejwe ubudandaji. Tufensky yabwiye ikinyamakuru gikorera aho muri Turukiya ko ibidandazwa bigurirwa mu mahanga abagwizatunga bari babiguze byahagaritswe inyuma yaho habereye igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi. Ivyo navyo bikaba vyahuye nuko muri iki gihe abadandaza badafise icizere kuri leta. Ibyo byose rero ngo bishobora gutuma leta ihahombera umutahe ukomeye. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi Bülent Tufensky yavuze kwa afise icizere kuri kazoza. Kubwiwe igikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyabaye muri Turukiya nta ngaruka nini cyagize kuko amasoko yashoboye kubandanya urudandaza rwayo inyuma y'ikiringo cy'indwi imwe gusa. Ibyo avuga ko byari kudashobora gushoboka mu bindi bihugu. Ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri, Perezida Erdogan yabonanye n'abagwizatunga b'abanyamahanga basanzwe bakorera muri Turukiya kugira abahumurize. Abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko ingingo zafatiwe amahinguriro yagirizwa kuba yashigikiye igikorwa cyo kugomba guhirika intwaro aho muri Turukiya zishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye arabandanye. Ubufaransa bwashinguye umupadiri w'imyaka 85 Jacques Hamel yishwe n'intagondwa zibiri z'abayisilamu mu ndwi iheze. igihe yariko agirisha imisa abantu amajana n'amajana bakoranye no munsi kwa kabiri muri katedrale mu gisagara cha Rouen mu uburaruko bw'igihugu mu misa y'ukumusezera yahagarikiwe na musenyeri wo mu karere ka Rouen Dominique Lebrun umushikiranganje w'intwara yo hagati Bernard Cazeneuve n'abandi bategetsi ba leta y'u France bitavye iyo misa Padiri Jacques Hamel yishwe n'imikangara ibiri ya mucizosi igira abandi mbohe abikekwa mu rugo bwicanyi bararashwe n'igipolisi mu gisagara cha Saint-Étienne du Rouvray hafi y'ibirometero bitandatu n'igice mu bumanuko bw'igisagara cha Rouen leta ya Kiislam yitiriye ico gitero ibishishije ku masanamu ya video yashize habona ku munsi w'Imana uheze abayislam baritavye misa y'abakatolika mu bice abantu basengeramwo mu gihugu c'u Bufaransa no mu Butaliyano babigize kugira berekane ko bifatanije n'abakristo inyuma y'icwa rya padiri Jacques Hamel.
Papa Francisco yashinze umugwi ujejwe kwiga uruhara rw'abakenyezi ku rwego rw'abadiakoni mu idini katolika ni mwitangazo ryasohowe n'ibiro bijejwe gutanga makuru i Vatikano ku cicaro gikuru c'idini katolika. Uwo mugwi ugizwe n'abantu bashika kuri 13. Iryo tangazo rivuga kandi ko mu bagize uwo mugwi harimwo abagabo 6 n'abakenyezi 6 bazova mu makaminuza atandukanye hirya no hino ku isi. Nta tariki yatanzwe yaho uwo mugwi uzotangurira gukora canke ikiringo wahawe co kurangura ico gikorwa. Intambwe Papa Francisco yateye ikaba itemerera abakenyezi kuba abapadiri. Papa Paulo wa kabiri akaba yari yarabihakanye inyuma y'ivyigwa vyabaye mu mwaka w'1994. Abahinga mu vyakahise bavuga ko ishengero kera ryari rifise abadiakoni b'abakenyezi. Papa Francisco yamenyesheje ko abadiakoni ba kera batatigwa nk'abubu.
Abategetsi muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika basaba leta gufasha kugwanya kwiyadukiza kumugera wa zika muri iyo leta. Abantu 10 bashasha nibo bamenyekanye ko bafise zika mu mpera zindwi irangiye. Uramatari wa leta ya Florida Rick Scott yafashe ingingo inyuma yo kwikigo kijejwe kugwanya indwara kigabishije ku munsi wa mbere kw'abafasoni bibungenze bo kwirinda kuja mu karere kari mu buraruko bw'igisagara cha Miami aho abantu bashasha banduye zika. Mu gihe leta ya Florida iriko irondera imfashanyo ya leta ya Amerika, uramatari Rick Scott yatangaje ko leta yiwe izobandanya utwigoro two kugwanya zika. Ibiro vya president wa leta zunze ubumwe za Amerika Maison Blanche vyatangaje ko kuwa mbere ko bizokubahiriza ivyasabwe na uramatari Rick Scott. Uramatari Rick Scott avuga ko abantu bose bazwi kubanduye zika muri leta ya Florida bayitewe n'imibu muri ako karere. Gushika ubu abantu 14 nibo bamaze kumenyekana ko bafise zika muri ako karere. Mubanduye 12 n'abagabo, 2 nabo n'abagore.
Umusirikare wo mwishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika yaciriwe umunyororo w'umwaka yongera akorogwa ipete. Ni nyuma yaho afatiwe yadandaje ibikoresho by'igisirikare hamwe n'igitoro ku isoko ritemewe n'amategeko i Mogadisho muri Somalia. Ni imbonerakarimwe ku musirikare akukira ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika canke ishyirahamwe mpuzamakungu muri Somalia AMISOM ahanwa ku mugaragaro kubera urudandazwa rw'inkoho canke ibindi bikoresho. Ivyo akaba ari ibintu abo basirikare bakunze gukora. Umusirikare Francis Pop Origi aturuka mu gihugu cy'u Buganda yari mu basirikare 18 barengutse imbere ya sentare y'igisirikare cya Misom aregwa ibirego bitandukanye mu menyeshamakuru abamenyeshamakuru bari batumiwe kumviriza urwo rubanza.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mubandanya kudukwirikira kuri Radio FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Kuri uyu wa kabiri Madame Erica Barks Ruggles ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yakiriye indahiro z'abanyamerika bo mu ishyirahamwe Peace Corps bagiye gufasha mu kugwanya gufungura nabi mu nzego z'ubuzima mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa.
I promise to share my culture with an open heart and open mind.
Abona abanyamerika bari kurahira inshingano zo gufasha mu bikorwa by'ubukorera bushake mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda bibumbiye mu itsinda ry'abanyamerika riharanira amahoro rizwi ku izina rya Peace Corps. n'abanyamerika 2026 bamaze mu Rwanda ibyumweru 8 biga umuco wa Kinyarwanda uzabafasha mu nshingano zabo kuko bazaba bari mu bice by'ibyaro byiharira 70% by'abanyarwanda. Uko ari 2026 bazakora burumwe ku kigo nderabuzima hirya no hino mu gihugu mu kurwanya imirire mibi. Bizeje ubuyobozi bwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ko bazakora inshingano zabo uko bikwiye.
Tuza korona umurava kugira ngo dufashe abantu bose bakeneye ubufasha. Tuzirengagiza ibintu byose byatuma tudakora akazi neza kandi mu gitondo tuzaba turi ku kazi. Birakomeye ariko ni byiza kubera ko n'intangiriro y'ubuzima. Twiteguye gukorana ingufu akazi kacu kubera ko nicyo cyatuzanye mu Rwanda rwa Gasabo. Niho tuzamenyera ubushobozi bwacu. Rero kugira ngo usarure niko ugomba gutera imbuto nziza. Niyo mpamvu ntawe usarura aho atabibye bityo ntingombwa. Gukora neza kugira ngo uzabone umusaruro mwiza.
Aho ibi bikorwa bya Episcopes mu buzima byageze mu myaka 7 ishize barashima ko hari icyo byafashije kigaragara ariko baracyagaragaza ko babakorera bushake bakiri yanga. Madame Florence Mukakalisa ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kibirizi mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo.
Ku Banyamerika byaba byiza aba bavolontaire babonetse mu bigo nderabuzima byose byo mu Rwanda kuko nabonye ko ari by'igiciro.
Uyu muyobozi w'ikigo nderabuzima cya Kibirizi twamubajije bimwe mu bikorwa bifatika byaba bakorera bushake ba Episcopes yemeza ko byafashije ikigo nderabuzima yobora.
Nk'urugero nk'onari mfite ubushize yagerageje gukora ibintu bijyanye n'isuku duhugura club zose zo muri zone ya cyane cyane y'umurenge wa Kibirizi bakagenda nabo bakigisha abaturage ibintu bijyanye no gukaraba no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Hari aho baduhaye urugero batubwira ko umukorera bushake yafashije abajyanama w'ubuzima ababana n'ubwandu bwa gatera sida sine bukara akaye karere bashyiraho icyuzi cy'amafi urumva ko ari ikintu cyiza ariko mu bijyanye n'inshingano zabo baradufasha ku buryo buhagije. Niyo mpamvu rero nari nifuje ngo babonetse muri buri kigo nderabuzima cyo mu Rwanda byatubera byiza.
Bwana Ron Campbell uhagarariye Episcopes ku rwego rw'igihugu aravuga ko ari umwanya mwiza kugira ngo abakorera bushake bakorere mu Rwanda bafasha kukugera ku cyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye. Yasabye ko bazakora ibishoboka byose bagasabana na rubanda basanze bungurana ibitekerezo ku mico y'ibihugu byombi kandi ko bizafasha ibihugu byombi. Ni atandukanye na Madame Erica Bucks Lagos ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda aravuga ko abakorera bushake barushaho kongera icyizere mu bwumvikane bw'abagize umuryango mu gusanushimangira ko izi nshingano babakorera abushake bagiyemo mu gihe cy'imyaka 2 zifite icyo zisobanuye kandi gikomeye. Madame Lagos yabasabye kutumva ko bazigiyemo ku giti cyabo ahubwo bahagarariye Amerika muri rusange. Ambassador Lagos yatubwiye ko ku bufatanye na Ministeri y'ubuzima bazakurikirana umunsi ku wundi umusaruro w'aba bakorera bushake mu by'ubuzima. Icyo dukora no ubusesenguzi muri buri mezi 6 dufatanije na Ministeri y'ubuzima dukurikirana iby'iyi gahunda ibigenda n'ibitagenda. Tuzakora ubusesenguzi kudushya tureba uburyo imirire mibi irushaho kugabanuka kugira ngo tumenye icyo twakomeza cyangwa twahindura kugenda neza. Ubutegetsi bw'u Rwanda iki ni igikorwa gikomeza gutsimbataza ubufatanye hagati y'imibano y'ibihugu byombi. Ubutegetsi burashimangira ko mu bihe byatambutse ibikorwa nk'ibi byafashije mu bukangurambaga bugamije kwirinda indwara za malaria, kurwanya imirire mibi n'icyorezo cya sida. Iri tsinda rya Episcopes ry'Abanyamerika mu Rwanda ryatangiye kohereza abakorera bushake mu nzego zitandukanye mu mwaka w'2009. Aba 2026 bazamara imyaka 2 basimburwe n'abandi baje biyongera ku bandi 500 nabo batambutse mu Rwanda mu bikorwa by'ubukorera bushake. Bazunganira kandi kuri gahunda y'iminsi igihumbi ishimangira ingufu za Leta y'u Rwanda mu kugabanya umubare w'impfu z'abagore n'abana bapfa mu gihe cyo kubyara. Gahunda yo kurwanya imirire mibi aba bakorera bushake baje gufashamo, ubutegetsi bw'u Rwanda bufite intego yo kuba bwaraciye burundu imirire mibi mu 2020 mu cyerekezo bwihaye. Eka bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu bwashizeho amategeko yo korohereza abanyagihugu kuriha amafaranga yo gushobora kwivuza inyuma yaho abanyagihugu bagaragarije ko kuriha ayo mafaranga mu kwivuza muri uyu mwaka byajemo inzitizi nyinshi zatumye hari n'abafise amafaranga ariko gushika ubu badashobora kuriha mu kwivuza. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Asumta Kaboyi.
Ibibazo abaturage bagenda bagaragaza muri iki gihe bari mu bikorwa byo kwishyura ubwisungane mu kwivuza ari nibishingiye ku byiciro by'ubudehe bashyizwemo. Hari abaturage bavuga ko bashyizwe mu byiciro badakwiriye, abandi bakemeza ko bibuze ku rutonde, ndetse hari n'abasabwa ko kugira ngo ubone ubwisungane mu kwivuza ugomba gusubiraho wibarurije, ni ukuvuga mu gacuvukamo. Ibi byose abaturage bavuga ko bitaboroheye. Aba baturage twaganiriye nabo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, abandi nabo mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Umfite abana bakuru bamaze nk'imyaka 4-5 birihire bageze nko muri 3, bagavuga ngo nabo ngabo nabo bazafatira mituweli kuri je, bari batuye bayifatira. N'icyo ni ikibazo nacyo kituguye, nabwo birandindije warwara ubunyana nanibonye sinariyo.
Ubundi muri 3 ari kugasanga natwe nta kintu tuba twifashijemo, aho bagushyize naho nta kindi wowe wongeraho umuturage. Twebwe ubwacu twumvaga ibyiciro bakagombye kudushyiramo, iyo kibabwiye ntibakigushyiramo. Nibura wenda numvaga bagomba kunshyira mu cyambere, iyo udafite isambu se nibura uvuge ati mfite ahantu nakorera.
Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko nyuma yo kubona ibibazo byinshi byagaragaye muri iki gihe abaturage basaba kwishyura ubwisungane mu kwivuza, yashyizeho amabwiriza ndetse isaba abayobozi b'inzego z'ibanze kuyakurikiza uko yanditse. Bwana Ladislas Ngendahimana ni umuvugizi w'iyi minisiteri, yabwiye Ijwi rya Amerika bimwe mu byahindutse byajyaga bigora abaturage.
Kwa gusaba yuko umuntu wapfuye kandi yenda yararangije kubaruzwa ku byiciro by'ubudehe, bagasaba yuko kugira ngo umuntu abagize umuryango babashe kubona ubwisungane mu kwivuza bagomba kubanza kuzana icyemezo cyo kuba umuntu yapfuye, kandi rimwe na rimwe yenda bishobora no gusaba ko byabanza mu nkiko cyangwa se bisaba amafaranga kugira ngo icyo cyangombwa kiboneke. Ariko ugasanga hari nk'aho bigaragara yuko hari abagize umuryango batagihari mu by'ukuri. Aho ngaho rero abayobozi b'inzego z'ibanze hari ibyemezo batanga kandi bitangirwa ubuntu.
Abayobozi b'inzego z'ibanze bemeza ko ibi byemezo bya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu byaje bikenewe kuko abaturage bari bamaze guhera mu gihirahiro. Uyu ni umuyobozi mu kagari ka Kibo kari mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Madame Francine Rwigema.
Aya mabwiriza twayakiriye neza cyane ko yaje korohereza abaturage. Yaradufashije mbere tutarayabona, waburaga ikintu usobanurira umuturage ugasanga ku murenge aho ibyiciro byari biri abaturage ari benshi cyane, ariko bakakanye ku kagari urahageze usanze nta baturage bagihari. Hari abantu babaga bafite abana bavutse kandi gushyira mu byiciro byararangiye, ugasanga kugira ngo umwongereho urayoberwa kuri bubigenze. Ariko bakakanya amabwiriza avuga ari fomu baduhaye akayuzuza ukamusinyira agahita yijyana centre de sante ku bakozi ba mitiweli bagahita bamufasha.
Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko ubu yanoroheje uburyo abantu bavuye mu duce bari batuyemo bakaba bakorera amafaranga mu zindi ntara batavukamo. Amabwiriza yo yahozeho yasabaga buri muntu wese gusubiraho yibarurije kugira ngo abashe kubona ubwisungane mu kwivuza. Ibi bikaba byari ikibazo gikomereye abagiye gukorera mu ntara batavukamo. Aba nabo ngo hari uburyo bashyiriweho buzabafasha.
Ntabwo twishimiye, nta nubwo twakwemera yuko umuntu ashobora kuva i Kigali yenda akajya mu murenge wabwiye kugira ngo agaragareyo koresha itike ishobora kugera mu 10,000 cyangwa 15,000 agiye gutanga umusanzu w'3,000. Babandi afite mu murenge wabwiye bashobora kumukorera ibyo byose. Amafaranga nayafata yaboherereze mu buryo bunyuranye, bamwishyurire, bamaze kwishyura bajye ku ishami rya mituweli ribegereye, ya karita ye y'ubwisungane bayongerere igihe cyangwa se bayimuhe, bayifate bayimwohereze imusange Kigali.
Nubwo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yashyizeho amabwiriza yorohereza abaturage mu kubona ubwisungane mu kwivuza, iyi gahunda iracyarimo ibibazo ku buryo hari abaturage bifuza ko hakongerwa gutekereza uburyo bafashwa bakabasha kwivuza nk'uko byahoze mbere. Aba ni bamwe mu baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika mu murenge wa Masaka.
Uyu munsi nari kwipimisha inda, mfite umwana, nta nge nabashije kwiyishyurira umwana, sinamwishyurira, nta mbaraga mfite, umugabo yaransize yaragiye, baranyohereza ngo mbanze nshake 3,000 ishyurira uyu nkuru nziza fisi, kandi igihe kiregereje nshobora no kubyarira aha mu muhanda ngenda.
Ikibazo mfite nicyo narayishyuye, none nje kwipimisha bati ntabwo twagupima, nicyo tegereje igihe giye kufite 1,000,000 tukabona uko tugupima.
Ndenda kubyara, ese nzaza kubyarira hehe? Wumva abanze kunyandikira mituweli, mituweli ni ingenzi, ariko amategeko bazanye arakaze.
Gahunda yo gutanga ubwisungane mu kwivuza muri mwaka 2016-2017 ishingiye mu kumenya ibyiciro by'ubudehe bworoheye abantu barimo kandi ubu nta wemerewe gutanga ubwisungane mu kwivuza adatangiye umuryango wose. Ibyakorwaga mbere y'uko umuturage ashobora kugenda atanga amafaranga mu byiciro akabasha kwivuza ubu ntibigishoboka. Umuntu wese azajya yemererwa kwivuza ari uko amaze gutanga amafaranga y'umuryango wose. Aya mabwiriza akajijwe mu gihe ubwisungane mu kwivuza bwashyizwe mu kigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza ndetse no guteganyiriza abakozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Burundi naho abakunzi n'abagendanye n'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bazindukiye mu birori byo kwibuka umwaka urangiye yishwe. Abari muri ibyo birori bahayagije ubutwari bwiwe. Abahoze ku rugamba batari bake bari bitavye ibyo birori. Eloge Urika neza niwe yakurikiranye inkuru.
Amwe afise udupira turiko amafoto ya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana abandi inkofero ziriko ishusho yiwe abari bitavye ibirori vyo kwibuka General Nshimirimana babonetse ahitwa kuri Gare du Nord muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nkigihe c'isaha zibiri batororokanye gushika isaha zibiri n'igice. Ico gihe bagize urugendo rutoya bafise amashurwe mu ntoke hamwe n'amabuji mu gacerere bagiye imetero nkeya bagana ikibanza yiciwemo mu masanganzira y'ibarabara ryitiriwe RN1 n'iryo wa 28 munyonyo bahejeje gusenga no gushira ingori z'amashurwe aho yarasiwe baciye bagira urugendo urwo rwabashikanye ku kirabo iwawo w'abantu c'umuhisi Adolphe Nshimirimana. Imihango yo kumwibuka niho yabereye. Abari muri ico kibanza bose bahagije ubutware bwiwe.
Yararangwa no gukunda igihugu n'umuntu yakundana cyane yaba umuto canke ukuze umutama umusore inkumi nico tuma twe tuvuga tuti twarabuze yari ruremesha muri twebwe.
Ico ndamwibukira ko nuko yashoboye gukora ibintu intwaza ngabo zose nyinshi zitigeze zikora. Yarashwubakiye ibitaro ngaha mu gisagara ca Bujumbura bya mbere bya Karorero arubaka ubare bwiza bwa kijambere ibintu byiterambere y'igihugu mu gihe abandi ndi ba ofisiye bwo kugwego hejuru baronza amafaranga bayajana iburaya bakajana mu mabanki cyangwa bakajana mu bindi bintu byabo atari guteza imbere igihugu.
Jenaje mu rugendo rw'umuhisi Lieutenant General Nshimirimana akora ari umuvyeyi w'imfufi w'abafakazi yarafashije n'igihugu mu bisanzwe ariko nkaba narababaje n'abamwishe gushika kuri nosa atacu barashika ko ico bashase gushika ko ntacu barose.
Bamwe mu bari bitavye birori bari baje bava kure rwose. Uwo mukenyezi yaje ava mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi n'utwana tubiri kamwe kari kwibere akandi kigendera ariko agafasha ukuboko twamubajije icyamutumye agenda urugendo rurerure nkurwo yakoze.
Je nagize ibirometero bingana gucyonya kubera nkihunguka mva muri Mozambique nebo banyakiriye baradutaye mu ibarabara tuvuye muri Mozambique tukagenda gusaba inge bakatubwira ati itike twabarihiye indege niganyana n'amahera menshi cyandagenda rero hajya kuri presidence ndababitora ikibazo cyanjye urankwa kumfasha. Nshimirimana Adolphe aramfashije kuko naramubwiye yuko ntararonka inga acampa ibihumbi 50 acagenda ansabira ibiro 50 by'ibiharage acasabira n'ibiro 50 by'umuceri n'amasafuriya nguriye. Icyo gituma ndamwibuka numva agahinda n'umubabaro kubera yasize. Nukuri ndamushimira ugeze ubunya naho yitavye Imana ndacamushimira kandi ndacamwibuka. Nitariki izoza yiwe kumwibuka nzokwama ntanga itike nemera nza kumwibuka.
Uwo mukenyezi nawe batazirashirira kubera ubutwari bwiwe mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD yemeza ko General Nshimirimana yamufashije kurera abana mu bupfakazi bwiwe.
General amaze gupfakara umugabo wanje amaze gupfa niwe yamumpambishije. Ndibuka cyane ijambo yambwiye turapfakaye turi ku rugamba urugamba rurabandanye gushika aho mva I Tanzania cyangira tombora rero amaze kuza mu Burundi nego nasiyo zari zaheze baca baraza General Ciranyiye ekipa arambwira ati namba dolari rirengarenga nizo nyene. Ndashima Imana General Adolphe niwe yanyigishije guharura amahera y'amadolari je bampaye amahera ntiyampa mu marundi. Iki gihe yapfiriyemo yasigiye n'ikintu ntadupfa nibagina ariko ndubaka inzu yari yampaye amabati yarandihira inzu akongera kamparasiyo akongera kandihira n'abana abasengeza n'abandi niwe yabahira ishuri. Ndamufise kwiraga igiza cyane yari umugabo.
Abatari bake mu baje kwibuka umwaka uheze Lieutenant General Nshimirimana yishwe harimo abahoze ku rugamba. Uyu ni umwe mu bakuru b'amashyirahamwe yabo ahamagarira urwaruka kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike mu gusambura igihugu.
Ikintu cya mbere duhana urwaruka, turabahanuye yuko batohendwa n'ibi na biriya, bakamenya yuko igihugu ari impetso ya twese, dutegerezwa gusenyera ku mugozi umwe tukavuga rumwe, kuko abanyepolitike bobo baraduhenda ngo je muri ibi na biriya, bamwe bagata amashure, abandi bagata imirimo bariko, bakamenya yuko igihugu ari twebwe na cyane cyane ugwaruka tugifise ingufu zo kugikorera kucyubaka, hanyuma bakaza tukiyubakira igihugu cy'amavuko, kuko nta munyamahanga azovi buraya canke ngo twebwe amahoro tuyizeye mu kindi gihugu za Tanzania n'ahandi, ahubwo twebwe nyabona ne twebwe dukwiye kuza tukaja hamwe tukubaka igihugu cyacu.
General Adolphe Nshimirimana yishwe arashwe ku igenekerezo rya kabiri ukwezi k'umunani umwaka w'2015, yicanywe na bamwe mu bamucungerera ubuzima. Abapolisi batatu n'abasirikare batanu bagizwe urupfu rwiwe, bafungiwe mu ihororo rikuru rya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Ku nshuro ya mbere bari barengutse mu butungane kuri uyu wa mbere. Urubanza rwabo rwahawe iyindi sanga itaramenyekana, kubera abashingwamanza babunganira batari bwasome neza amadosiye nayo bene kuregwa bakaba basabye akanya gakwiye ko kurondera amasubura bakura kwicaha. Umuhisi Adolphe Nshimirimana yarigeze gutwara iperereza ry'u Burundi. Amwe mu mashyirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu mu Burundi na mpuzamakungu yasohoye akatari gak'ivyegeranyo bimwagiriza guhohotera batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikindi amashyirahamwe yamwagirije ni uguha ibigwanisho bamwe mu rwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi mbonerakure n'ukurukoresha imyimenyerezo ya gisirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ariko abakunzi biwe basigura ko abandika ivyo arabashaka gucafuza ishusho yiwe no kuryanisha Abarundi. Eroje Urika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mukanye turasozera ibiganiro byacu n'amakuru twa twafitiye kuri isaha amari imbere yaho. Reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'umushikiranganji wa mbere wa Singapore Lee Long basubiye kwiyemeza ku vyerekeye kurenganisha amasezerano adahuriwe ko na bose yerekera uruja n'uruza tantambamye mu vy'ubudandaji mu karere ka Pacific. Perezida Obama n'umushikiranganji wa mbere Lee baganiye ivyerekeye amasezerano ahuza ibihugu 12 muri iki gihe yahagaraye mu nama nshingamateka ya Amerika.
Igikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi mu gihugu cya Turkiya cyaratumye Turkiya ihomba amadolari agera ku miliyoni 100 mu kwezi guheze. Ibyo byatangajwe na Bülent Tufensky, umushikiranganji w'igihugu cya Turkiya ajejwe ubudandaji.
Ubufaransa bwashinguye umupadiri w'imyaka 85 Jacques Hamel yishwe n'intagondwa zibiri z'abayisilamu mu ndwiheze igihe ariko agirisha imisa. Abantu amajana n'amajana bakoraniye no munsi wa kabiri muri katedrali mu gisagara cya Rouen mu buraruko bw'igihugu mu misa yo kumusezera yahagarikiwe na musenyeri mu karere ka Rouen Dominique Lebrun.
Papa Francisco yashinze umugwi ujejwe kwiga uruhara rw'abakenyezi ku rwego rw'abadiakoni mu idini rya Katolika. Ni mu itangazo ryasohowe n'ibiro bijejwe gutanga amakuru i Vaticano ku cicaro gikuru cy'idini Katolika.
Abategetsi ba Leta ya Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basaba Leta gufasha kurwanya kwiyadukiza k'umugera wa Zika. Muri iyo Leta abantu 10 bashasha nibo bamenyekanye ko bafise Zika mu mpera z'indwi irangiye. Buramatari wa Florida yafashe ingingo inyuma yo kwikigo kijejwe kurwanya indwara kigabishije ku munsi wa mbere kw'abafasoni bibungenze wo kwirinda kuja mu karere ko mu buraruko bw'igisagara cya Miami.
Umusirikare wo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yaciriwe umunyororo w'umwaka yongera akorerwa ipete. Ni nyuma yaho afatiwe yadandaje ibikoresho by'igisirikare hamwe n'igitoro ku isoko ritemewe n'amategeko imugadisho muri Somalia. Ni imboneka rimwe k'umusirikare akukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika canke ishyirahamwe mpuzamakungu muri Somalia AMISOM ahanwa ku mugaragaro kubera urudandazwa rw'inkoho canke ibindi bikoresho.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twafitiye kuri iyi saha. Ibiganiro vyo muri uyu mwanya rero bigarukiye ngaha. Mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje Rosine Munezero.
Tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Washize hamwe ibiganiro nifatu ari maskarara. Mugoroba mwiza mwese. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.